mubandanya gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinyundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Muri kumwe nanje Fidele Niyongabo kuri mikro.
Ntabwo ari ukuri. Si ubwa mbere tubiganira namwe. Nta n'inshingano abo ngabo bandika kuri izi raporo z'u Rwanda bafite kugira ngo bavuge ukuri, babivuga mu nyungu zabo.
Uwo ni Mary Gahonzire, komiseri mukuru yungirije ku byerekeye ifungwa n'abanyororo mu Rwanda, avuga kuri raporo ya Departement ya Leta ya Amerika ku kibazo cy'ihonyangwa ry'uburenganzira mu Rwanda. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cy'Ubugiriki kigeramiwe n'amadeni cyasavye uno munsi wa gatatu ibihugu bibanye by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugiha iyindi ngurane nshasha y'imyaka itatu mu kwemera ko icyo gihugu kizoca gishyira mu ngiro kidatevye ingingo zisabwa zo gutunganya gushasha ibyerekeye amafaranga yategekanirijwe abakukuruke. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubugiriki Alexis Tsipras yabwiye inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gisagara cya Strasbourg ko abategetsi b'igihugu cy'Ubugiriki botegerezwa gushikiriza imigambi ifadika mishasha ejo kuwa kane kugira bubahirize ibisabwa n'abategetsi b'ibihugu by'Uburayi barambiwe n'ikibazo cy'amadeni cy'igihugu cy'Ubugiriki. Mu gihe amabanki ari hafi yo kugara kubera kubura amafaranga, umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubugiriki Alexis Tsipras avuga ko yishimiye igihugu ciwe kizokubahiriza ikirangaminsi ca nyuma co mu mpera z'indwi cashizweho n'abategetsi b'ibihugu vy'i Buraya kugira bashike ku masezerano yerekeye guha Ubugiriki amadeni mashasha. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras yashigikiye ingingo y'igihugu ciwe cukugonanwa ku vyerekeye kwemera ingingo nshasha zo gufundika umukanda kugira kinonswe iyindi fashanyo y'amafaranga, mu kuvuga ko ingingo zategetswe n'abatanga ingurane b'abanyamahanga zimaze imyaka itanu atatu zashitseko. Umukuru w'abagwanya ubutegetsi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko Riek Machar yatangaje ko ingwano muri icyo gihugu izobandanya igihe cyose Perezida Salva Kiir azoguma ku butegetsi. Ivyo Riek Machar yabitangarije abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kenya Nairobi uno munsi wa gatatu mu gihe inama nshinga mateka y'igihugu cya Sudani yo mu manuko yahaye icese Perezida Kiir ikindi kiringo gishasha cy'imyaka itatu. Abashinga mateka batoye kongereza kiringo cya Perezida Kiir mu kwezi kwa gatatu. Umukuru w'abagwanya ubutegetsi bwa Sudani yo mu manuko Riek Machar yatangaje ko kubwirizwa shingiro ikiringo cya Perezida Kiir kiza kurangira isaha zitandatu zo mu ijoro kuri uyu wa gatatu itariki 8 z'ukwezi kw'indwi. Machar avuga ko hamwe Perezida Kiir yoguma adadaza akanka gushikiriza ubutegetsi abanyagihugu ngo abanyagihugu bafise uburenganzira ubwo ari bwo bwose bwo guhaguruka bagatembagaza intwaro yiwe. Igihugu cya Sudani yo mu manuko kimaze amezi 18 mu ngwano hagati y'inteko zishigikiye Perezida Kiir n'inteko zishigikiye uwahoze ari cegera ciwe Machar. Ingwano yarabandanije naho ibiganiro bimaze amezi biba mu gisagara cya Addis Ababa n'amasezerano y'uguhagarika ingwano yatewe ku gikumu inshuro zitari nke. Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Papa Francis yabandanije urugendo rwiwe mu karere ko muri Amerika mu manuko mu gihugu cya Bolivia uno munsi wa gatatu inyuma yuko asavye abemera kwakira abakene no gukingira ibidukikije ku bazokwaruka mu bihe vyo muri kazoza mu majambo yashikirije mu gihugu cya Equateur. Papa Francis yabwiye umugwi w'abayoboye abikorera ku giti cyabo n'abaserukira ubwoko bwa kavukire ku mugwa mukuru wa Equateur Quito kwibiri muri iyi si bigenewe abantu bose. Ivyatangajwe na Papa Francis kubidukikije vyabaye ubwa mbere kuva asohoye urwandiko rusaba abategetsi b'ibihugu vyo kwisi gufata vyihutirwa ingingo zigenewe guhagarika ihindagurika ry'ibihe, harimwo guhagarika gukoresha amasoko ntangaguvu agiramira ibidukikije. Papa Francis yaranebaguwe n'abafise amazinda kw'ihindagurika ry'ibihe ku vyiyumviro yashikirije cane cane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu afise imigambi yo kugendera mu kwezi kw'icenda. Abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu ca Iran mu biganiro bahuye no munsi wa gatatu mu gisagara ca Vienne kugira bagerageze kumvikana ku vyo badahuriye ko ku masezerano yerekeye programme ya nuclear y'igihugu ca Iran. Umunsi umwe inyuma y'uko ibihugu bikomakomeye vyo kw'isi vyongereje ikindi kiringo ntarengwa ko co guheraheza amasezerano ya nyuma. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muteza amatwi Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Dushobora kwakira ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp, nimero yacu ni 2241 99 931. Mufise amafoto ivyiyumviro canke amakuru yaho muherereye muyatorongikira kuri iyi nimero maze tukabibatangariza. Amakuru iyo mu karere duhere mu Rwanda. Mu bubayi bwa mbere ugwego gw'amahoro mu Rwanda kwagize icyo ruvuga kuri raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusohoka itunga urutoki Leta y'u Rwanda ku guhonyanga uburenganzira bwa muntu, naho rutihweza ingingo ku yindi y'iyo raporo. Ugwo gwego gw'amabohero nagwo rushigwa ku rutonde ku kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, rukaba rwavuze ko raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashingira ifise. Inkuru twateguriwe na Eric Bagiriwubusa.
Bagaragaza ko umwaka w'ingengo y'imari 2014-2015 urangiye, abahagarariye urwego rw'amagereza mu Rwanda bwa mbere bagize icyo bavuga kuri bimwe mu byagaragaye muri raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda ruri ku rutonde rw'ibihugu bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ni raporo igaruka ku ngero nyinshi zo kuba u Rwanda rutubahiriza uburenganzira bwa muntu, aho bavuga mu bwicanyi budasobanutse bwa bamwe. Albert Nsengimana wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve mu majyaruguru y'u Rwanda yarashwe yambaye amapingu mu mwaka ushize ataragizwe imbere y'ubutabera. Nsengimana wari ukurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba bimusanze, afatwa nk'urugero rw'uwo bwicanyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igarukaho. Mary Gahonzire, komiseri mukuru wungirije ku rwego rw'imfungwa n'abagororwa, yirinze kwinjira muri raporo uko yakabaye, ajya kubireba urwego ayobora ku rupfu rw'uyu wahoze ayobora umurenge wa Cyuve.
Yakoze ikintu cyo kutumva icyo umucungagereza yamusabaga, aho niho habaye ikibazo araraso. Natwe rero mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ibyo umucungagereza yireguye ntabwo twabifashe nk'ihame, kuko ntabwo twari turi kumwe nawe nk'ubuyobozi. Icyo twakoze twaramufashe dukora dosiye tuyishyikiriza polisi. Umwanzuro nuko iyi raporo ivuga kuri ibi ngibi, yuko tutubahirije uburenganzira bwa muntu ntabwo ari ukuri. Si ubwa mbere tubiganira namwe, nta n'inshingano abo ngabo bandika kuri izi raporo z'u Rwanda bafite kugira ngo bavuge ukuri, babivuga mu nyungu zabo.
Abanyamakuru bagaragaje kutanyurwa ku bisobanuro by'uru rwego, babaza niba nta zindi nzira ubucungagereza bwashoboraga gukoresha butarinze bwica burashi uyu wari wambaye amapingu. Komiseri Gahonzire nanone,
ntabwo na gato byemerewe kurasa, ariko niba mpagaze aha ngaha njyewe nyirukurasa wirukanka umpunga muri process yo kurasa hejuru nabanje gusakuza nkubwiza inyamu nahagarara nkagera kuri etape yo kurasa hejuru kangahe ukaburenze seashka, sinzi niba na precisa nkakurasa ku kaguru, kuko njyewe nk'umucungagereza nicyo mba ngamiriye kugira ngo ne kukurasa mu kicu, kuko aho ngaho ntabwo ndi ini control y'isasu naho riza kugufata.
Ikindi cyagarutsweho muri iki kiganiro n'abanyamakuru, mu minsi ishize mu magereza atandukanye yo mu Rwanda havugwaga basaga 2007 bafungiwe ibyaha bya genocide mu buryo bunyuranije n'amategeko. Shehe Musa Fazili Harerimana, ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu, na Bwana Johnston Businge, ministri w'ubutabera, mu mwiherero hasuzumwa ko ubutabera buhagaze mu ntangiriro z'uyu mwaka bumvikanishaga ko iki kibazo gihangayikishije.
Iyo nyandiko ivuga ngo akaci imyaka 18 noneho niyo bashingiraho bamufungiye iyo myaka 18. Imyaka 18 irageze, baravuze ngo ariko inyandiko nitwemerera tumufungura kuko mu nyangamugayo hari itarasinye. Urumva, niba wayihaye agaciro umufunga wakagombye no kuyiha agaciro mu kumufungura.
Minister, abo ni bandi babikora?
Niko bimeze,
ni bandi babikora.
Muri abo bantu 2007 harimo hafi 1000 bafite
ikesi. Ni bandi barimo gukora ibyo bintu muvuga, minister?
Throw them out of those jobs, fire them. Birukanihira kwirukana abo bantu bo muri RCS. Don't wait.
Umuyobozi w'urwego rw'amagereza General Paul Rwarakabije yabwiye itangazamakuru ko inzego zose bireba zahagurukiye bidasubirwaho iki kibazo.
Uyu mwaka urangiye 6632. Izo ni dosiye ibyazo byakozwe ku buryo impapuro zaburagamo zarabonetse, hanyuma ubu hakaba hasigaye Rwanda n'ibibazo bigera kuri 767 gusa, ariko nabyo nizera ko dukomeje gufatanya n'izo nzego ibi nabyo bizarangira.
Magingo y'urwego rw'amagereza ruvuga ku mwaka wa 2014-2015 abarangije ibihano byabo barenga 2007 mu gihe bafunzwe bashya bari hejuru y'ibihumbi 10. Ibyaha byiganza kuruta ku makuru atangazwa n'abakuriye urwego rw'amagereza n'iby'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyaha bisanzwe biri ku mpuza ndengo ya 40%, ibifitanye izano na genocide kuri 60%. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric. Sentare tukiri mu Rwanda, Sentare Kizigenza mu Rwanda yasibishije urubanza leta y'u Rwanda iregwamwo n'umugambwe Green Party. Umugambwe usaba ko ibwirizwa shingiro ritohinduka mu ngingo y'ijana na rimwe ngo President Paul Kagame yiyamamarize manda ya gatatu. Urubanza ntirwashoboye kubandanya kuko Green Party yatangaje ko idafise uwuyunganira abavoka yashatse bagiye bikura mu rubanza bavuga ko bafise ubwoba. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Nyuma yuko ishyaka rya Green Party ritanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga basaba ko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yabuzwa kwemera ku itegeko nshinga ry'u Rwanda rihindurwa mu ngingo yaryo ijana rimwe ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza, urukiko rw'ikirenga rwatangiye kuburanisha uru rubanza kuri uyu wa gatatu. Abayobozi ba Green Party batangaza ko badafite abunganizi kuko bagiye bashaka bose babateye utwatsi bavuga ko bafite ubwoba bwo kuburanura urubanza. Uwungirije Perezida wa Green Party Mbawombe Karine yabwira urukiko ko wa nyuma yabahakaniye saa mbiri za mu gitondo bamaze kugera mu rukiko. Mbawombe Karine yasabye urukiko ko urubanza rwasubikwa rukazasubukurwa muri Mutarama umwaka utaha babanje kwitegura neza. Ibintu byahise biterwa utwatsi n'abanyamategeko batatu bari bahagarariye leta muri uru rubanza bavuga ko iki gihe gikabije kuba kirekire kikaba ari uburyo bwo gutinza urubanza. Uyu ni Mbonera Teofira wunganira leta.
Mu by'ukuri urubanza ntabwo ari rwo rubanza rukomeye mu manza zabaye hagiye haburanishwa imanza abantu babunganira abantu bakoze jenoside cyangwa bayikekwaho bakataye iwabo amahoro nta n'umwe wigeze bigiramo ikibazo. Hari ababuranira hari abunganira abantu bakekwaho guhungabanya umudendezo w'igihugu. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuri uru rubanza rero mu by'ukuri rujyana gusa no kuvuga ngo guhindura itegeko nshinga cyangwa kutarihindura ruri ku ruhande ruri netre twumva rwose ari ibintu bitakabaye ari ibintu bigira uwo bihangayikisha.
Ishyaka Green Party ryo rivuga ko ritagamije gutinza urubanza ko ku ruhande rwabo bamaze gushakisha abavoka bageze kuri 5 buri wese atanga impamvu ze zimubuza kuburanura urubanza. Hari umwe wavuze ko Imana yamubujije abandi bavuga ko bafite ubwoba. Green Party yifuza igihe kigera ku mezi 6 bibashe gushakisha abandi bunganizi. Uyu ni Bwaraneza Imana Jean Claude umunyamabanga wa Green Party.
Twebwe bitewe natwe n'ikibuga turiho dukineraho politike bitewe nuko abavoka twabagerageje kubareba bakagaragaza impamvu zitandukanye nayo mpamvu twihaga igihe kirekire kugira ngo tuzabone umwanya noneho wo kubona abavoka. Twebwe abavoka bize urubanza rwacu apana kuvuga kubareba ni 5 ariko noneho abavoka twarebye barenza abo ngabo.
Iyo umwavoka yitwaye nk'uku nguku mu rugaga arahanwa, noneho muzatinyuka mube mwavuga wa wundi wabahemukiye mu muregero rugaga.
Ariko niba bagaragaza ko bafite ubwoba uru rubanza rutandukanye n'izindi manza, ni nayo mpamvu numva ko impungenge zabo zikwiriye guhabwa agaciro. Noneho natwe nta mpamvu mbona yo kugira ngo tubagaragaze kandi tubashyira mu kaga cyangwa tuba hejuru y'ikintu batinye.
Urugaga rw'abavoka mu Rwanda rubarirwamo abanyamuryango barenga 1,000 ku ishyaka rya Green Party bo bagasanga benshi mu bo bavugishije baragiye berekana impungenge zo kuba baburanura urubanza bakavuga ko rufite umwihariko. Negereye bamwe mu bavoka mbabaza niba koko basanga uru rubanza rukomeye ku buryo batatinyuka kuruburana. Dore ibyo babwiye Ijwi rya Amerika.
Cyakin cyo kuvuga ngo umwavoka yatinye ntatangaze n'izina rye ngo bavuge bati ni runaka, niburi yavuga izina rye hari amategeko rero bahita bakurikiza bagacama ndo umwavoka. Ngisimbura rero ko kera kintu cyo kuvuga ngo abavoka batinye kuja kuburana rura rubanza kubwanye ndabona nta shingiro gifite.
Nange maze imyaka igera kuri 6 ndi umwavoka.
Nta mwavoka bari baterwa ubwoba mu bamuzi mu rugaga wenda bitewe n'akazi yakoze.
Nange ntawe nzi. Ntabwo ari rwo rubanza rukomeye ruburanishijwe mu Rwanda kuko
uba ruguhaye warwinjiramo.
Njye barumpaye narwinjiramo.
amezi agera kuri atandatu ishyaka rya Green Party ryasabaga ngo ribashe gushakisha abazaryunganira muri uru rubanza. Urukiko rwanzuye ko ari menshi, ko kandi imanza nyinshi ziba zihutirwa, maze rutegeka ko urubanza ruzasubukurwa tariki ya 29 z'uku kwezi. Green Party ikabitangaza ko nibageze icyo gihe batarabona amwunganizi baziyambaza n'izindi nkiko zo hanze y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho umuyobozi w'urunani Amizero y'Abarundi Agathon Rwasa yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru avuga ko ibibanza baronse mu matora y'abashinga amateka aherutse kuba mu Burundi atavyo bazojamwe. Mugenzi wacu tabita mu Kamsoni yakurikiranye ico kiganiro.
Ibiharuro vyavuye mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka zerekana ko imigambwe itatu ari ifisi intebe mu nama shinga amateka. Muri yo harimwo abigenga Amizero y'Abarundi rwari rwamenyesheje ko rutagiye mu matora, rusaba n'abanywanyi bago kudatora, ariko ubu rwasanze rufisi intebe 21. Umugwise ni wo uvuga ko ayo majwi batayemeye azoca ahabwa abandi bemeye kuja mu iganwa. Agathon Rwasa aramutswa ugurunani mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu yamenyesheje ko aramanyanga yumugwiseni.
Amatora murabizi ikintu yatunganijwe harimo ingorane nyinshi, ntamvo nimwe noba mfise yo guhemukira Abarundi. Amakuba yose nagakunda gakubaguwe ugucumukura kwanje kose kugira ngo umurundi atwagwe neza, no kugira ngo inzego z'inzego yitoreye mugabo abantu batwawe kugikenye kuja gutora batewe ubwoba yuko no gufashora kwicwa ngo batagiye gutora, abandi gushika naho babagemurira amasandugu y'amatora muhira bakabategeka gutora, ahandi naho nuko keshi buryo biriho bitavugwa. Nko mu Kibenga itariki imwe y'ukwezi kwindwi haratowe igipaki cyuzuye amajwi ya CNDD-FDD atigeze azingwa, igipaki cyuzuye gifunze. Ayo yari yavuye hehe, byagenze gute? Aho n'ahantu habereye itora. Hanyuma ko kuva Burundi bu Burundi bugira amatora 60 kwa tana rimwe amatora ari bwamare iminsi irenga indwi, ko mu minsi ibiri byaba byamenyekanye byavuye mu matora. Uyu munsi ni kuki byacerewe kugera uyu munsi? Hanyuma ko umukuru wa seni ku munsi w'Imana yari yavuze yuko uzotora Amizero, uzotora yagatanga ijwi kuri ya DC n'abandi n'abandi, yuko iryo jwi rizo bari bayimfa gusa, kuki buke yaciye yihindukiza ngo turayaharura? Si uko babona yuko abantu bohava bose babitera ibyatsi bakavuga batireka turabe ingene twikurayo?
Ku ruhande rwa Senyi abamenyesheje ko bavuye mu matora babikoze aho nyanzwe ibwirizwa rigenga amatora. Petero Claver ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora Senyi.
Iyo uvuye mu ihiganwa ubimenyesha mu nyandiko zikurikije amategeko, no kuvuga kujyuzanya amadosiye, uzana amadosiye tukavuga tutayakiriye, tukaguhana agapapuro kerekana ko washikanye amadosiye, ukuye amadosiye mu ihiganwa wandikike ete ugasohora amadosiye y'abahiganwa ukabitwandikira tukagusubiza amadosiye.
Kuri ico Agathon Rwasa avuga ko ari ugwitwazo kuko ngo amategeko yo yaho nyanzwe kera
navyizoha abandi kubera yuko nabo bashimufitiye, kuko amatoro bwayo yabaye mu nzira zidatomoye. N'ikimenyamenya abashikira nganje b'imigenderanire i Dar es Salaam muri raporo bashikirije abakuru b'ibihugu babashikirije yuko amatora atabaye mu mwisanzuro, ko atabaye mu buryo yoba amatora yo kwizegwa, basaba yuko amatora yosubirwamo. Ivyabaye ngaha mu Burundi kumbure ivyo ntabwo ndakubabwira mwese murabizi. None dufate nk'ukarorero Seni uyo dusigurira gute yuko irangi yavuga ko yafudika abantu baje gutora bagaca bagenda ku marobine ngaha i Bujumbura twarabibonye kuri televiziyo bagakaraba n'amazi atanisabuni bigaca bivako, iryo kosa naryo yogisigura ko gute? Twoshira imbere amategeko hoho n'ivyo nyene vyose yagize. Okay, dushake tureke data wanje Amizero, none ko nabonye n'iyindi migambwe yose yavuze ko itazoja yo za MSD n'izindi zibose, ko nabonye babahaya amajwi bayabahereye ibiki, bayabahereye iki kandi bo bari basinye data ka migambwe nkuko ari migambwe izwi n'ubwo butegetse? Je nibaza yuko imeza y'ibiganiro ihari ko bararungitse n'uwo dufasha kuganira, nibaza rero yuko ivyo bibazo byose twobivugana tukaronga inyishu duhuriyeko.
Mugihe Agathon Rwasa ari wasanzwe n'umukandida w'urunani Amizero y'Abarundi mu kibanza c'umukuru w'igihugu yamenyeshejwe irya Amerika ko amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe itariki 15 z'ukwezi kw'indwi batazoyajamwo mu gihe azoba gitunganijwe uko biri ubu. Agathon Rwasa ahamagarira leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi kwemera ibiganiro, kuko Abarundi ubwabo byarabananiye gutorera umuti ibibazo vyabo uko za yoba ameze kose ariko gwakenewe biganiro.
I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita. Tukiri mu Burundi inyuma yaho umugwi utangarije ivyavuye mu gwiseni ivyavuye mu matora y'abashinga mateka n'abaje inama b'amakomine abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ifise abanyagihugu benshi bahunze biteze iki ku ntwaro nshasha ya CNDD-FDD. Dutega amatwi kuri micro ya Jean Bosco Ndarurinze.
Ntsinzi tubona ko si yayo insinzi ni izotsinda ruka bose imigambwe yose yiyamamaje yose impunzi zishobora guhunga zihunguke se bigende gute inko barazikuye mu gihugu bahayizo mbonera ko bahunze inko zimbonera kure barazibatse icyo twiteze cyo kuvuga ngo hari izoza na kindi CNDD-FDD cyo yoza na kindi kigiki nacyo yoza na kindi nacyo yoza na kindi kandi iyo vuga ngo yaratsinze kuko n'abahunze ntibatoye twese twari ngahe twanatoye
cyo no vuga ko nuko insinzi CNDD-FDD bavuga ngo harafise siyawe uvuga ati ndafise insinzi iyo nahiganye ntigeze ihiganwa kuko nta wundi muntu ari ku rubuga rwayo atari yo yonyine gusa kijyanye n'umutekano ukuringa ubunye ahubwo buho biza kunyuka kuko ubunye harabatinya abandi kuko bavuga bati birashobora guhinduka umwanya n'umwanya nayo ubunye barinze batsinda biza kunyuka kuko nta uzobukija uzogera kuvuga cyangwa ubwati turakwereka nkuko byari bisanzwe ubwa mbere ho bizoca ibindi bintu nayo ivyekeye ku nyungu ya CNDD-FDD nta nyungu nimwe tuyizeye kuko ivyaronekaye ivyonekaye imyaka 10 mu yindi myaka 5 ho bizoba bimeze gute bizoba ari akagarama Rwanda ho bizoba ari biharagizwa twahunze twese aho
yego CNDD-FDD twiteze kuzotuzanira amahoro kuko nakari imyaka 10 tumaze tuyimazemwo mu mahoro tifuza yeko nubundi imyaka 5 yindi twimirije kuzorangiza ko nubundi byogenda neza abanyagi bakoma mu mahoro twese ngoma turi neza tangorana nuko uyu mugango uri kubutegetse utange humure abantu bose bakumva ko bari mu mahoro ugiye guhindura amateka n'amategeko tube mu gihugu gitekanye kirimo amahoro n'umutekano ibihe byose tuzokwama turi intamenwa twubatse ubumwe kandi twubatse amahoro tumbati umwe n'amahoro
je nta nsinzi nabonye kubera baravuze yuko ari amajwi menshi y'impfa gusa yabonetse muri Nyamatoro nanama ayo majwi y'impfa gusa mwaza yuko yoba yarabandi je nibaza yuko bari baje bari guhiganwa berekanye yuko ritari higanwa nicyo gituma hanabonetse n'amajwi menshi yaba y'impfa gusa berekanye muri umutekano je ndabona yuko abantu naho twese turi ngaha beshi barafise ubwoba
kubera tubona kahise kabaye keza nakazoza twibaza ko ari keza ubwo sa amashinga dufise abahunga nibagera ku from ako kagwi iyo amashinga dufise mugabo ntabwo dufise menga mu tekano wacu n'igipolisi n'igisara takize ako kagwi no gukeka ntitukize sinokemeza ko kagiye kubaho mugabo namachenga sino ke manga ngo karahari nikaba ho naho
niteze ko umugambwe uzokemura gute ibazo by'umutekano
nibo byifasha kuko twebwe abene gihugu nibaza aho kagukari hanze nikaza gutera ikazotangurira kuri bato bavuge bati bazotagura kukagwanya ni batoto ni banyagwa hazi igipolisi igipolisi cyanyagwa hazi igisoda
CNDD isho twiteze yokora nta cizizana twiteze uko nubundi yotwisha nkatwe abanyagihugu imijyango yacu iri hanze iyo tugize turavuga barahunga bagatoteza abantu umuntu agira avuga icyumviro ciwe ugasanga gukora mugenda ko documentation ngaha afunga abantu abagiriza ubusa ngo nuko batavuga rumwe none baramona yuko twese tuzokwemera tugakwirwa mu mugambwe umwe ibyumviro byacu ntabwo biri mu mugambwe wa CNDD biri mu yindi migambwe nuko boreka abandi bakaje ku rubuga tugasaba ko huzindi ntwaro nshasha yorohereza abanyagihugu kuko iyi ntwaro iradukandamiza ntacyo tuyikorana ntacyo tumariye bakora ukwabo nyene mugambwe umwe gusa
uzohindura ikintu waduteguriye cy'amahoro umugambwe CNDD-FDD nta kindi uzohindura atari kutwereka amahoro n'umutekano gusa
Radio Amerika i Washington DC Ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Stephen Rapp ajejwe gukurikirana ibyaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka ka muntu avuga ko hazoba inkurikizi zikomeye ku bakora ibyaha n'ubwicanyi mu Burundi. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eddie Gwema. Eddie Gwema rero muri make watubwira ukugene ya bivuze.
Burundi is a state party of the ICC, and this very much could be a situation in which individuals, even leaders, could be held to account for, the, for these crimes. And very clearly,
Fideli nkuko umaze kubivuga, Ambassador Stephen Rapp mu kiganiro maze kugirana nawe mu kanya gato yavuze ko igihugu cy'u Burundi nka kimwe mu bihugu bigize umunyamuryango wa rwa rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bita ICC cyangwa CCPI. Abantu baregwa ibyaha byo guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu bashobora cyane cyane bakomoka muri icyo gihugu bashobora gukurikiranwa n'urwo rukiko. Yavuze ko ibiro bye bibabajwe cyane n'ibibera mu Burundi, avuga ko bakomeje kwakira amakuru aturuka mu Burundi isaha ku isaha agaragaza ko hari abantu bigaragambye mu mahoro baraswaho benshi bagahohoterwa. Ikindi yavuze ngo nuko bakurikirana cyane amakuru avugwa ko rumwe mu rubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rukomeje guhungabanya cyangwa se gukora ibyaha ndengera kamere, bakavuga ko ibyo byaha barimo kubikurikirana kandi babikurikirana hafi. Ikindi yamaganye ni ikivuga yuko hari abagerageza gushaka kugarura ikibazo cy'amoko mu bibazo by'u Burundi, avuga ko icyo kibazo cy'amoko cyabonewe umuti ubwo impande zose zahuriraga mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ubwo basinyaga amasezerano y'amahoro. Akavuga ko icyo kibazo atari ikibazo kuko ngo n'amashyaka menshi atavuga rumwe na leta atagaragaza ko icyo kibazo ari ikibazo, kwa ahubwo ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo cya politike. Akaba yavuze ko abo bose bagerageza kuzana iyo karita y'amoko bakwiye kubihagarika, ko kandi ababikora bagahamagarira abandi gukora ibyaha birimo na genocide bazabikurikiranwa bikomeye nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya. Ngibyo rero muri make, ibindi birambuye tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Fidele.
Urakoze Edi. Umwanya turarangiza amakuru n'ibiganiro twabashikije kuri isaha yamara tubibutse ingingo nkuru zaizigiza amakuru twabateguriye. Igihugu cy'Ubugiriki kigiramiwe n'amadini cyasavye no musi kwa gatatu ibihugu bibibanye by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugiha iyindi ngurane shasha y'imyaka itatu mu kwemera ko icyo gihugu kizoca gishira mu ngiro kidatevye ingingo zisabwa zo gutunganya gushasha ibyerekeye amafaranga yategekanirijwe abakuruke. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki yabwiye inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gisagara cya Strasbourg ku bategetsi b'igihugu cy'Ubugiriki bategerezwa gushikiriza imigambi ifadika mishasha ejo kwa kane kugira bubahiriza ibisabwa n'abategetsi b'ibihugu by'Uburayi barambiwe n'ikibazo cy'amadeni cy'igihugu cy'Ubugiriki. Kuri inkuru twabwiye ko umukuru w'abagwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko Riek Machar yatangaje ko ingwano muri icyo gihugu izobandanya igihe cyose Perezida Salva Kiir azoguma ku butegetsi. Ivyo Riek Machar yabitangarije abamenyesha makuru ku mukuru w'igihugu cya Kenya Nairobi no musi kwa gatatu mu gihe inama nshingamateka y'igihugu cya Sudani yo mu manuko yahaye cyese Perezida Kiir ikiringo gishasha cy'imyaka itatu. Papa Francis yabandanirije urugendo rwiwe mu karere ko muri Amerika mu manuko mu gihugu cya Bolivia no musi kwa gatatu inyuma yo kwasavye abemera kwakira abakene no gukingira ibidukikije ku bazokwaruka mu bihe byo muri kazoza. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo kuri muri uyu mwanya hani ubigarukiye. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimas Karara. Mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.